Hili ni Sauti ya Amerika. Isuti Amerika makiru nirumu kinyarwanda muburundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri address radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi3@radioyacu voa@com niwa mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwagitumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'abarundi n'abasirikare babo. Ibintu byagenze gute inyuma yaho nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye umushinga ntaheze none cyane z'umuhinga mpanuzo jambo kubibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yarabaye komisere ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 agenywe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki 1 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 kushika mkwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963. Ntarambiranye ndabaramukije mutumire.
Amahoro neza Fidele.
Yego, tuhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko ubundi bwamye ufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami mu bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe nico zakora.
Zari zitunganijwe neza nukuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza yarafise ingabo ziwe ariko nabaganwa bari bafise ingabo zabo bikavuga ko icyo gihe u Burundi bwari bucunzwe neza kumbibe n'imbere mu gihugu zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo ingabo rero zuzuye nikuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati u Burundi buratewe wese ntawasigara nacho gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana nibunduki yiwe
yego
icumu ahuri uri ku rugendo uri kurarima uragiye uri uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu muminwe chanke hafi
yego
izo rero Burundi ingabo zabwo zari abarundi bose babagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe
izo ngabo zatogwa
bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru
yego reka tubandanye
Burundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni
Yego. Izo
abakoroni baje rero.
Reka tubandanye. Reka reka turagira
baratunganije.
Umushinge na hezeno.
Ingabo zabwo.
Umushinge na hezeno.
Barabihagarika byose. Awasubiye mbere. Nukwitwaza icumu ryiwe hagiye hose.
Reka tubandanye.
Maze rero baca bazana abasirikare babo. Abadagi baje mu Burundi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 896 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 916.
Reka turaza kubishyika ko ibyo reka
baje bazanye
mushinga na hezeno
abasirikare
mushinga na hezeno
babo askari iyo jambo igisirikare niho ryavu
mushinga na hezeno
ikirindiro cy'ambere n'ambere cy'abadagi bagishinze harya mu kajaga hanyuma rero barabandanya mu gihumbi kimwe n'amajana 916 baratsindwa barabogozwa barirukanwa mu Burundi.
Mushinga ntahezeno mushinga ntahezeno
aza ababiri
mushinga ntahezeno
ababiri baje kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 916 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 962 umunsi twikukira nibo bari bajejwe
amahoro. Alo umushinga ntahezeno zeno umushinga ntahezeno
no mu Rwanda ababiligi gusa nabo nyene bagize abadagi bazanye mu Burundi no mu Rwanda abasirikare babo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka turabandanya ikiganiro cacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2595 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicayenzi. Nariko ndagirageza kubabaza, mwariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka, yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho cyiwe bamana nta warinda kubatora kubarari kukundi kundi inzambi vuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami
ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu cyane cyane nicyo cyari kirwanisho cy'ibanze kurya kurya babahakara Chinikov ni cyangwa Fal niko ifare yabo icyo gihe yari icumu
nta myambi bakoresha
imyambi barayikoresha mu gihe rukambye ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu imyambi umuheto ibyo byari ngombwa n'inkinzo nivyo bintu nivyo birwanisho ruho nyanganda bari bafise icyo gihe kandi byarafashije Burundi gushika
yego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Jerome muratwumva
ndagomba uje uje kare mu dzakatwe
yego irindi zina huri
ha
watubwira izina rindi ryawe naho uhamagaye uri
muradozi ijwi mwembi nyene
yego
muraduzi ijwi
abaye mu kanda bibona nabwo kimeze nka kera
muraduzi ijwi
ati ubukona bibona nabwo kimeze nka kera hari ubyo usanga bakeza n'abandi bantu basanze bambaye sivire nyene
muraduzi ijwi
reka
reka
ndababwira ikibazo zo babajije
basanze bitwe bitirira
amushaka kuvuga bande
ushaka kuvuga nk'ibintu bonyeje megambwe n'ibyinjira ngo mwanda Burundi kono umeze ubarahindura
eh twako turavuga ingene igisirikare cyari kimeze ingabo zari zimeze ku ntwaro za cami
ah
yego
kuvuga ukono akone ndikumvikana neza
deka ngira twasura tuguhamagare Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga hanyuma abakoloni bamaze kuza turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakolonije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose abadagi baje mu Burundi vyagenze gute kuvyerekeye izo ngabo
nabo nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar babita baskari ni naho havuye igisirikari nabo nibo bazanye babashira babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga n'abaskari rero nibo baje bazanywe n'abadagi nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi mu nyuma zabo batsinzwe bararekura Uburundi n'u Rwanda haza babirigi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi abanyekongo babise bamususu
yego
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva ababirigi bashikira Uburundi n'u Rwanda gushika bagende
abadagi bahavuye ryari
abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajanicene na cumi na gatandatu batsinzwe
haca haza ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva cumi na gatandatu gushika mirongo itandatu na kabiri
ku vyerekeye ico gisirikare cariho c'abadagi kugeneye cari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye
oya ntizari bitandukanye mu by'ukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda
yego
mu by'ukuri ariko badagi batanguye ariko babirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda
reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufise Pascal uratwumva
yego mende wumva
aho uri irindi zina
ego ndiko ndabumva aho ndi gusaba ndi mu Burundi bazi ko tutabumva neza
ego mufise ikibazo icyumviro
mufise ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi boba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama niba baragwanye nabo bicanye na ya atirete do Kiganda umwezi kisalo amu chamande amu chiamande vivu ye mumu mvika no change amu chiamande kuko ya tsinzwe na basirikare viwe la tsinzwe nijana umbako wazo
mwaka
imbele yuko mwichama manze nomvi nyeshu kuko mwurundi ni tumumbu
ego leka motumire avishure mwishure
ikikwazo ni chiza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene ararika abadasigana biwe niyo ryari zina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata macumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 1896 gushika igihumbi kimwe n'1903 itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka indwi hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye suko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mfitemwo ko Uburundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababiri abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka 224 kira mahoro
murakoze dufite kandi Aron ku murongo wa telefone. Aron uratwumva?
Ndabumva.
Yego, utubwire irindi zina naho amagaye tumbeye.
Duhayimana Aron ubwo ngo ndi mu gihugu cya Uganda.
Yego, ufise ikibazo kumutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ise icyumviro ni kibazo.
Yego.
Yego, kandi bwo gombanje gushima kuko burya umwami uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kugwana imyaka nk'iyo yose. Igikorwa gikomeye gose. Ariko rero ikibazo gikuru nari mfise, mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu beshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi, hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami, uno munsi hoba hariho itandukaniro?
Murakoze, reka abishure mu mwishure.
Itandukiro ririho ni ntumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni ntumbero abanyapolitiki baba bafise. Harya muri politiki ni irongora byose, ari gisirikare, ari tera mbere, ari tera nyuma, byose biva kuri politiki. Icyo gihe umwami mwezi yari Sebarundi, mwezi naho yari umutare, umusa avuka yavutse kuri ntare, ariko umusi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare, yaciye aba mwezi, yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashi yitwa mwezi, kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko, ntagira umuryango, umwami ni Sebarundi gusa, arwanira Uburundi, atuma ko Abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka, umwami araba Uburundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe, nuko niko umwami wa kera yabigenza ibyubu nibindi urabona aho biteye
reka dufise kandi ari Remo araduteye akamo Remo uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho amagabiri
ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku Gisozi
ufise ikibazo ufise icyimviro
nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu n'abahe bari bafite agaciro kugeranyije n'ubu ngubu
murakoze asa ni wari yabisiguye ariko ngira ntimwari hafi reka abasubiriremwo Zeno
ibirwanisho by'ico gihe ku ntwaro ya cyami byari ibirwanisho bicurwa n'abacuzi b'iwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mwivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nkari ikangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwa bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Uburundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu burenge mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe ruhonyanganda yari ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yarakomeye
yagira murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa cyumviro
meze na deza ndi mu cibitoki muri komune Buganda zone ndabo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni cyumviro jewe ndimo ndaraba n'ihweza ndimo ndaraba itwari y'ibyakiye ya kera ingene Burundi bwari bwitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze turimo turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kugwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabariya abandi nabariya anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe ico twosaba yuko abarundi kujya nyene byari bibi kambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene atamunyamahanga canke undi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe igihugu cy'u Burundi tubabyitunganiriza atawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiye kuko kare aho umuntu ageze hose yaba arimo aragenda ku rugendo yaca indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugana ubuunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John watwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyumviro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane kose icambere cyo ngomba kubanza gushimira ijwi rya Amerika kutuzanira abantu binaranibonye bakera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nkatweke twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ngene biba byabo byifashe ni chatumye kuba tukiriho n'abatutangura ibyo baciyemo ibyo ni ibintu byiza cyane gose hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiri ki n'abadake bo baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none nuno munsi nk'abancumba yuko ababiri ki n'abadake bakiturondera byo babipfa kuki wabakirondera iki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi nashaka atucishirize ku mayanga ico baba kiturondera
murakoze mu mwishure
ico baturondera ko nico baturondera ko n'imbere nico cyari nabazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko ico dutunze ko twokibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka inshuro zingahe 10 ndetse nibirenga ico cyari cyarabazanye n'imbere nico bari bakeneye nico gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afrika yose ico cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo icyo gucacu bagisambure byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi kwarise kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umuganwa yarazi umurundi yari Sebarundi ntiyari Sebaganwa ntiyari Sebatutsi ntiyari Segahutu ntiyari Segatwa oya Sebatutsi ntunga Sebarundi Sebarundi gusa ubu rero icyo baturondera ko nubu ni kakaryoshe icyo bakoresha nubu nicyo bakoresha na kera yakariye ndigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore ya vyanse ndaza kubacira ku mayange ngene yasize aturaze ngene twirwanira ngene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma
yego kuvyereke mwako muravuga ingabo zari mu Burundi ingene zagwanira gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe Burundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'ico gihe haraho batwaye ibindi bice n'ivyo batakaje mwo bivuga muri make
Burundi abami bacu cyane cyane ntare rugamba yategetse Burundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe eheraba Burundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho ntare rugamba yavyariye wahavuye atera Burundi umuhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamuvyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu 2024 niho rero ababirigi n'abongereza bumvikana bati abongereza bati mwababirigi mwebwe nimutureke twubaka indaraye iva Cairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri cap ana ya, muri Afrika yepfo muduhe aho handu natwe tubare tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntitubahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi cyari igihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na 52 abantu bazibamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 ni hafi komine nzima nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi 1999 cyangwa ntiyenze
na
kane
eh niho Burundi bwahebera abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
yo twahitakaje gute ko mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene kandi ico gihe
ah nico gihe
nico gihe nyene
naho kuvyerekeye bushi hasubiye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbiriki na Rwanda urundi mu gihe bashinza karimbe bati mwababiriki mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha mu Burundi mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi na
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze no kubera iki izo ngabo zari zigizwe nabande
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi numwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababirigi n'ibisongerezi byabo kuva kuri ajuda gushika kuri general bari ababirigi ariko hagati ya ajuda n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugira igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamwo nta munyekongo ajamwo bambe nta munyarwanda ajamwo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiri kigusa
aho byahagumye gushika ryari gushika twikukire
byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo ba mususu gushika itariki 9 ukwezi kwindwi 60 niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubirigi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwoho abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi 3 icenda 10 na 11 ukwezi kwindwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajana babashira harya mu Gatumba bati genda abari mu Rwanda babashira harya igisenyi bati muragapfa mutavyaye bati genda ntibaravye inyuma baciye bagenda ababiri baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
yego hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komiseri ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'igihumbi 1961 iyo ngingo yafashwe gute bifatiye kuri
muri mirongo itandatu niho Uburundi bwatangura kugira icyiyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo. Uko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibunduki ngo agasubira ayuzuze, bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none, ntibakoresha icumu gusa, bakoresha noneho ibunduki. Nuko niko byatanguye. Ababiligi rero baratangura muri mirongo itandatu bati twaracererewe, nta kundi tukibigira, reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazocungera umutekano muno mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda. Bari babonye ko hageze, ndetse ko twacererewe, ko nabo bacererewe, bati reka rero aho twacererewe tuharihe kwiruka. Niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwazangabo. Niho hatangura batangura kurungika Micombero, Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu. Mu Rwanda barungika bandi batatu nyene, harimwo Juvenal Habyarimana, harimwo n'abandi batutsi ngira ngo babiri. Batandatu bagenda mu ishure intwazangabo mu Bubiligi, ariko byari birebire. Buno nyene batangura kurondera intwazangabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemwo. Niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya barusiga barya banda bemeye n'abandi.
Yego, reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Ndayisenga. Ndayisenga, uratwumva?
Yego, ndakumva cyane.
Urihe? Irindi zina?
Ni Ndayisenga Vianne.
Urihe?
Ndi ngaho Bujumbura.
Yego, ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni kibazo ufise.
Yego.
Turabona yuko Burundi bwo hambe bwitwagwa impami. Turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubundi Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi, bugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene, ubwo nyene bugenzura bukongera bukabategeka. Ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko, tukumva ngo hari abari mu ishyamba, tukumva ngo hari ibiki n'ibiki, tukumva ngo haratogwa ibitriga, tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina kazi na muntu, tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza. Ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye butagitwagwa n'abanyamahanga. Rero nashaka kubaza uwo mutumire icyo gituma Uburundi bwahinduye muri demokarasi hanyuma bwa ibyabwo. Ariko ibintu nk'ibyo mwe tugomba tubyumva mbere ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami, tugasanga mbere twebwe nyine Abarundi tubyita ubwacu nyine. Ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yoba yamaze kumara, kuko ikuntu igihugu coba carikukiye gifise abasoda baco nyene, ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho catwagwa n'abami canke catwagwa n'abakoroni. Akabazo kanje karako.
Murakoze, reka bishure.
Ivuze nyakugira amahoro nivyo. Ubu umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose rwose rwose, twarasubiye inyuma. Sinzi ngire twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho, no kuvuga mu kinjana cha 15 1404 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma. Mu vyerekeye iki kandi aricyo gikuru, mu vyerekeye ubumwe, mu vyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu, umukuru w'igipolisi, umushingantahe, ingene twumva ubutegetsi caricyo. Umutegetsi atabaye se Barundi agize ati jewe ndi umuhutu canke ndi umututsi canke ndi umutwa, biba byononekaye vyose. Ibikurikira vyose birononekara, igisirikare cyo kica gikurikira bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe suwi wacu biba byononekaye byose demokrasi uvuze siniyumvira kwishoboka atabumwe muri ico gihugu buriho atamutekano uriho atamuntu wa politika agira ati jewe ndi sebarundi niho vyava ku ndwaro ya cyami nico gikura bami batuzaniye umutegetsi aba sebarundi umwami ntagira umuryango umwami ntagira ubwoko umwami ni sebarundi gusa we uri umutegetsi uri wahirya yejo uri uwubu uri uzovukejo utari sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntacyo uzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshoboka niko rero ubu nyongorane dufise demokrasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo uratwumva
ego ndabumva
irindi zina huri
ndi muri Idaho
ego ufise ikibazo icyimvira ushikiriza
ya ndafise ikibazo
ego
ya ikibazo cy'ambere nagomba kumenya kuko uyu musaza numba ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turavye Tanzania umutanzania ubwoko bwariko bwose bibonamwo nk'umutanzania kandi ugasanga ntacyo bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honye nusanga ubwoko bwagumye bumarana none nabami bayikoze uko cyangwa nabo babiri ginyene babikoze uko ico dico kibazo cyane
murakoze mu mwishure
nda mukengurukiye rwose kuri ico kibazo nkora mutima cyane cyane mu vyeke bune n'u Rwanda raba ngene vyatugendeye kuva abarundi kuva ababirigi binjira mu Burundi gushika muri 58 oya muri 57 hara mahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragenze naragiye Kongo kwiga ndumusore muri 53 kuva iwacu gushika ikongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose barampa indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo ikongo batanzi nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje karatuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatare nabeze bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona batsiki sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwansi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba Burundi ubu buriko bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba vyose ariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cera amacakubiri umuntu azogira ati jewe ngomba guhonya abatutsi bate akira amadora ngomba guhonya abahutu njagira amahoro
murakoze Habimgisha nawe nyine aratwakuye Habimgisha irindi zina
Mzedewo
urihe
mu Burundi ngozi kumwumba.
Yego, ikibazo icyumviro.
Baje kwagushimira kabisa icyo iyo uwo mugabo icyo kigada zabacha twashije cyane twashatunezereje.
Yego.
Eh gusa kadivise kindi kibazo turashaka kuzikiriza kwetu samwe dufise.
Yego mubaze.
Bo ni bintu ni kibazo kadivise twege abantu babashomeri bari no mu Burundi bamwe bamwe.
Ndabumva?
Murabyumva?
Ndabumva mubandanye.
Bo twarakoze gusa abantu batumye dufaranga twacu gusa sinzi. Fasha kama kwa tutumile kwa Dr. Minise Javze Ndiraisha tupukane tukwe agiliza mba tupi
na ibazo cho kibazo kiri hanze hivyo tuliko tulavuga cho ni kibazo uvaliza ngaho uchia kubatege tsi babegeye tulavashimi kwa mga tutea kamo
nato kwa rugushima
ego murakoze
nami murakoze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga tuliko tuvuga kugihe igisirikare chowa chashinzwe mu Burundi cyane cyane gisirikare gikoresha ibigwanisho bicira umuriro tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi mwakoranye gute n'ababirigi mu gushira hizo ntego
murabe rero ingene ibintu byari bimeze urabona rwa gasore yatsinze yatsinze kandi nsinzi yayindi tarashikwa ko kandi nsinzi kwizoshikwa ko n'umunsi n'umwe 91% amajwi ya rwa gasore wenyene arongoye abadasigana no kuvuga intebe 58-64 zari mu nama nshinga mateka y'ico gihe 91% atsinze bati ntibishoboka kudutsinda turagutsindaho maze baca kuri bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa indazi ngoma nizo za muganda guye maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose oya kwa gasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 ukwezi itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje nico twakurikije kandi dufise akango nongono ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda nta numwe yari yigeze aja mu gisota nta numwe naje nari ndabarongoye nta numusi numwe nigeze ngira nti je ndazi bunduka ingene barasa nuko
ego
biva aho no kuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga nuwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye
yego
babigize kubera icyo kandi tubigira neza jewe ndibuka ko nabwiye guserukira ububirigi enikyo namubwira ndi duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha gukigisha ariko umusirikare w'umubirigi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe uravyemeye ati ndavyemeye gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twakoranye neza
yego dusubire tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Simeon uratumva
yego ndabumva
irindi zina huri
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura
yego ufise ikibazo kumutumire cyangwa icyumvi
ego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoloni bamaze kuva mu Burundi ukuntu ingabo z'igihugu zageze zabyitwaramwo ego kibazo nari mfite nicyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu byagiye biragenda
murakoze arabishure
ubuta kudasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga niko budasa bwa mbere. Ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami, murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura. Ariko muri 63 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki, ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi. Izo twakoze. Ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare. Abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40 hari abanyekongo n'abasikari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura. Naragiye mu mashure yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka ya nyuma mu maseminari mu makoleji no mu nderabigisha nyabura tabaranya ni muze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi. Ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami bari abarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto kuri ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko icira umuriro nibwo budasa.
Yego.
Ariko cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma.
Yego.
Gira amahoro.
Murakoze. Bitanga Imana aratwakuye na wenyine aho uri ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije.
Aho ndi igitega.
Yego.
Kibazo nari mfise mu kijyanye n'ukuntu ingabo zakurikira umwami baba barazihimbiye hama bakaziyiraniriza kandi umwami yakaribaga ku ngoma.
Mumwishure?
Sinumvise neza.
Mwasubira mukabaza icyo kibazo?
Yego, ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami uramwaca ingabo zimugendanira hama bakamunyuraniriza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma.
Muri ko muvuga uwuhe mwami?
Umwami bakamunyuraniriza ingabo.
Hari umwami kanaka mwaba mushaka kuvuga cyane ni muri rusange?
Navuze muri rusange.
Yego.
Niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambusi yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga? Icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami ntakira umwami w'ukuri umwami wacu ni wagaba umwami w'abami b'abarundi umurundi umwami w'uburundi ntakira umwami mu by'ukuri yujuje si wajejwe umutekano w'uburundi n'u Rwanda si wajejwe akaraye nakiriwe mu Burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga.
Muri make inyuma y'umwaka w'1963 hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'1965 aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make?
Byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo w'ukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba bara yagije kirimba niko babivuga kera ubahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nivyo bagize muri 65 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopold Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya kwibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yaciye ahunga
yabaye gute kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho twisasira abatusi bose tubamare bibe biheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa.
Eko atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo canke icimurishikiriza muri make cyane unyarutse.
Ego nagomba gushimira uwa mutumire nyakubahwa Zenu ni cyayinzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kugabanzwe mu Burundi bari bahunze ibindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyure
ico ni kibazo nacyo cyiza cyane urabona mu 1884 gushika mu kwezi kwa kabiri 1885 bari mu nama y'i Berlin bati rero abo ni bihugu bye bihangange by'i Buraya bati rero Afrika nicyo gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakenye inzahabu turakenye ibiti byo kubaza turakenye ibintu byinshi biri muri Afrika none twumvikane ntitumarane tuvukane tugabure namagabura nyama baragabura Berlin ababirigi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania yubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera ayo mabwe y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afrika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho vyiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene vyo
yego
cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugezeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi muhinga mpanuzo ya mu kubibaza byereke politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisera jeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2019 agenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta jejwe gutunganya kwivu nabansi ku itariki imwe y'ukwezi kwindwi mu mwaka w'2022 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2063 twako turavuga kwishingwa ry'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimira umwe mwese mwashobaye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turashimiye mugire ibihe vyiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere.
tu urashimiye mugenzi wacu Fidele Nyungabo aje kudushikiriza ikiganiro.